Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri mikro muri kumwe na Jo Diane ni nahazwe ngiye kubashikiriza makuru tubafitiye tukayahera kuyagezweho ijya nino ku isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Diane ayagezwe ho ijyano hino ku isi turayatangurira ku mugabane wa Afrika muri Tunisia Perezida Kais Saied ejo kwa kane yavuze ko ateye kubiri n'umuzo w'indorerezi mvamakungu mu gihugu ciwe mu gihe mu mpera z'uyu mwaka citeguriye referendumu kwibwirizwa shingiro hamwe n'amatora y'abashingamateka. Mugihe yariko ararahiza abagize komisiyo nshasha y'amatora, Perezida Saied yavuze ko igihugu kiwatanga inteko zizagifashe ku buryo corungikirwa indorerezi ziza gucungera amatora. Perezida Saied mu kwezi kw'indwi umwaka uheze yarasheshe leta yongera kuri inama nshingamateka na sena. Ibi bituma haba ubwoba ko demokarasi inigiwe mu menshi kuva icyo gihe ni wagenzura igisata cy'ubutungane kandi ku itariki ya 22 ukwezi kwa kane yari hayo ubasha bwo kugena batatu mu bantu indwi bagize komisiyo y'amatora barimwo wenyene ubwiwe. Ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe imigenderanire na Adi Makungu bwavuze ko butewe impungenge n'ingingo ya Perezida Saied yo kuhindura wenyine ubwiwe atawe agije inama abazohagararira amatora muri icyo gihugu. Muri Afrika kandi ni muri Nigeria abana barenga imiliyoni 18 n'ibice bitanu ntibashoboye kujya ku ishuri kandi abakobwa ngo barenga igice cya kabiri cyabo. Ikigega cya UNICEF cyita ku bana UNICEF kivuga ko ibitero ku mashuri bikogwa n'abajihadiste hamwe n'abasuma mu buraruko bw'igihugu biri mu byatumye ibitigiri by'abana batiga byiyongera. Ni kuva igihe abajihadiste ba Boko Haram banyuruza abana b'abanyeshuri b'abakobwa 200 bo ku ishuri rya Chiboko mu buraruko bushyira ubuseruko bwa Nigeria hari mu 2014. Ayandi mashuri aharurwa mu macumi yaratewe nk'ibitero nk'ibyo haranyuruzwa abanyeshuri batari bake muri icyo gihugu cya Nigeria. Mu makungu harabandanya havugwa intambara muri Ukraine n'amakuru ajanye nayo. Perezida wa Finland Sauli Niinisto hamwe n'umushikiranganji we wa mbere Sanna Marin bashikirije jo ku munsi wa kane ko bemeye kwiyunganisha ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu burengero bw'isi gishinze kugwaniriza umwasi hamwe ariryo OTANI. Abategetsi ba Finland bagaragaje ko mu gihe bo kwemererwa kwiyunga n'uwo muryango umutekano w'igihugu cyabo wokomezwa. Biyemeje kandi ko mu gihe cyavuba bagiye kubisaba, bavuze ko iyi ngingo bayifashe haheze igihe yiyumviwe ko kandi babanje guhanuza OTANI nyene hamwe n'igihugu kibanyi cya Suwede. Abategetsi muri Suwede nabo byitezwe ko bashobora kuzosaba kwinjira muri OTANI mu minsi iri imbere. Uburusiya ariko bwaciye bugabisha ko bushobora guca bufata intambwe bwise iz'ubuhinga bwa gisirikare hamwe n'izindi ngingo kuri iryo terabwoba ku mutekano wabwo. Dmitri Medvedev n'icegera cy'umukuru w'akanama k'igihugu kajejwe umutekano mu Burusiya yavuze ko hari ingaruka ko intambara barimwo muri Ukraine ishobora kuzoca iba iya nikleyere kandi ko bazohahombera bose. Finland ihana urubibe n'Uburusiya rungana ibirometero 1,300 birenga. Ni kuri iyo ntambara nyine impunzi zirenga imiliyoni 6 arizo zimaze guhunga Ukraine kuva Uburusiya butateye ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka. Ibiharuro bitangwa n'ikigo cya UNICEF impunzi HCR byerekanye ko gushika ku itariki ya 11 y'uku kwezi kwa gatanu abantu bangana 6,629,705 bahunze igihugu cya Ukraine. Haseri ivuga ko benshi bagiye mu bihugu bibanyi imbere yo kubandanya mu bindi bihugu bya kure kandi ngo Polonye ariyo yakiriye benshi muri bo. abagore n'abana bagize ibice 90% by'izo mpunzi kuko abagabo b'imyaka iri hagati ya 18 na 60 barabujijwe kuva muri ico gihugu kugira bakirwanire ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira OMS naryo OYM naryo rivuga ko abantu bashika 1,800,000 aribo bahungiye mu gihugu hagati muri Ukraine. Amakuru ku magara y'abantu ni kuri COVID-19 abantu barenga 2,000,000 nibo bamaze kwicwa n'iki kiza ku mugabane wa Buraya. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryabishikirije ejo ku munsi wa kane. Intara ya Buraya ya OMS igizwe n'ibihugu 53 harimwo n'ibihugu bitari bike byo ku mugabane wa Aziya. Kubwa OMS abantu 2,259 nibo bishwe na COVID-19 munako karere ka Buraya. Leta z'umwe za Amerika igihugu kiza kwisonga mu gusinzikara cyane cyatakaje cyonyene ubwacu abantu barenga 1,000,000 bishwe na COVID-19 ariko rero abandura bashasha hamwe n'abafa baragabanutse nkuko OMS ivuga kubwo gushika mu kubice 26% hamwe na 24% mu minsi indwi ihitiye.
Aloise Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza hayo nayandi nibutse abatwumviriza ko ashaka kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio ya Truvewa akaburungu com. Nchuti bakunzi bacu nongende bashimire ko mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Ingingo zigize igice cya kabiri icano makuru. Leta y'u Burundi ntiyemera ibyavuye muri rusansuma yo kumenya ibitsigiri by'ivyuma byo kuyunguruza bidaca amafaranga bibarizwa mu gisagara cha Bujumbura.
Icyegeranyo cyabonekanye twasanze kirimo amahinyu. Amahinyu menshi cyane. Ayo mahinyu rero katwereka yuko hariho abantu batifuza yuko iki gisagara cyacu kijamwo urutonde mu byo kuyunguruza. Bifuza yuko twoguma mu kajagari.
Uyu ni Gervain Ndirakobuca n'umushikiranganje ntari yo hagati umutekano hamwe n'iterambere ry'amakomune mu gihugu cy'u Burundi. Iyo nkuru himuze tugaruka ko handi hato muri hafi ya radio yanyu. Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi bacu. Amakuru yacu turahere mu Rwanda aho urwego rw'ubugenzuzi bukuru bw'imari muri ico gihugu rwarayirushikirije raporo yago y'umwaka wa leta waheze igenekerezo rya 30 kwezi kwa gatandatu ko mu 2021 abagize inama nshingamateka na nkenguzamateka y'ico gihugu. Umugenzi wacu Asumta Kaboyi yadukurikiraniye ino nkuru.
Ibigo n'inzego za leta bigera kuri 2,600 nibyo byagenzuwe mu bisobanuro yahaye inteko ishingamategeko imitwe yombi ejo kuwa kane. Umugenzuzi w'imari ya leta yasobanuye ko mu bigo 96 byagenzuwe byagize raporo ya ntamakemwa. Ibigo 60 bigira raporo ko byakwihanganirwa mu gihe ibigo 13 byagize raporo igayitse. Umugenzuzi mukuru w'imari ya leta akavuga ko ibigo byabonye ntamakemwa byazamutse kuko byavuye kuri 53% mu mwaka w'ibihumbi 2020 bikagera kuri 57% gusa iryo zamuka ntiryabujije leta guhomba. Alexi Kamuhire.
Amasezerano 37 afite agaciro ka miliyari 201. Gutinda kw'imishinga byateye ubwiyongere bw'amafaranga yishyurwa ku bakurikirana imirimo. Ubukererwe butuma leta itanga amafaranga y'inyongera atari ngombwa. Hari imishinga yatawe. Imishinga 8 ifite agaciro ka miliyoni 965. Ifite imishinga ihagaze. Imishinga 11 ifite agaciro ka miliyari 102. Amafaranga angana na miliyari 426 ashobora kudakoreshwa yose kubera ko imishinga genewe yarakererewe gushyirwa mu bikorwa. Ifite imitungo idakoreshwa, imitungo 88 ifite agaciro ka miliyari 37.
Umugenzuzi mukuru w'imari ya leta akavuga ko kugeza uwo amafaranga asaga miliyari 2,400,000,000 ataragaruzwa muri miliyari 5 yari yanyerejwe umwaka ushize. Abadepite babumijwe no kumva ko umutungo wa leta ugenda ntihabe inkurikizi.
Haracyari abantu bahendesha leta kubera inyungu zabo bwite.
Yumvuga RSSB abanyarwanda bajye babyumva ni cyahoze ari ke social. Ariko kubona izi miliyari 638 n'ibice 9 ishoramari ridatanga umusaruro wifuzwa, ndetse no gukusanya iyo misanzu yewe bakata buri kwezi, nabyo ntabyo babishoboye.
Harimo nka ziriya computer mu bana ziba zaratanzwe mu bigo bidafite umuriro w'amashanyarazi. Kubera iki zitavamo ngo zijye mu bigo abana bazikeneye?
Urareba ugasanga umutungo uracyakoreshwa nabi nyako wa speaker. Leta yafashe kugira ngo ufashe abaturage, ariko barubaka inganda zitunganya ibigori zidakora.
Hari bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko basabye ko imikorere ikwiye guhinduka.
Usanga nibura 10% by'ingengo y'imari dutora amafaranga buri rwirengero cyangwa ugasanga yakoreshwe nabi.
Abadepite tukicara tukaratifia tukemeza, ariko amafaranga nako bakayangiriza uko babyumva koko. Hagombye kuba bindu indi forum cyangwa ubundi buryo abantu biganiraho, hagafatwa indi myanzuro ikakaye, abantu bakajya bafatwa bagafungwa. Ibi naho ubundi zahora muri za raporo zanditse neza mu ndimi z'amahanga zigororotse, ariko nta kiri gukosoka.
Nyuma yo kugezwaho iyi raporo, abadepite bagize komisiyo y'umutungo w'igihugu bagenda batumiza buri rwego rwose rwavuzwe mu micungire mibi y'umutungo wa leta rugasobanura uko umutungo w'igihugu wabuze. Gusa ibi bigenda bikorwa buri gihe uko iyi raporo isohotse. Buri mwaka abadepite bakagaragaza ko birambiranye, ariko bikongera uko umwaka utashye, kugeza ubu leta itangaza ko yashyize imbaraga mu kugaruza umutungo w'igihugu. Mu makuru twagiye tubagezaho nuko kenshi iyo bigeze mu nkiko ibyaha bifata ubusa cyangwa bigafata mbarwa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi urakenuye. Tuve mu Rwanda tuja mu Burundi, aho amakinga arenga 10,000, amapikipiki yababa 200,000, bene amakinga y'imotera arenga 500,000, arivyo biharuro vyavuye muri rusansuma yakozwe n'igisagara ca Bujumbura kugira ngo hamenyekane ivyuma bidaca amafaranga muri ico gisagara uko bingana. Leta ntiyemera ivyavuye muri iyo rusansuma nkuko muvyumva muri no nkuru twaza mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Kuruno wakane umushikiranganje w'intwari ibereye umutekano w'iterambere ry'amakomine Gervain Dirakobuca yakoranije inama yarimo urongoye igisagara cha Bujumbura, ba mustanteri barongoye amakomine yo muri cyo gisagara n'abarongoye abandi mu gipolisi. Hari mu ntumbero yo kurabira hamwe ivyavuye muri rusansuma ivyuma bidaca amafaranga uko bingana kugira bene vyo bahabwe uburenganzira bwo kubikoresha binjira hagati mu gisagara cha Bujumbura. Icegeranyo cabonetse umushikiranganje Dirakobuca yagiteye ivyatsi.
Icegeranyo cabonekanye kwasanze kirimo amahinyu menshi cyane. Ayo mahinyu rero katwereka yuko hari abantu batifuza yuko iki gisagara cyacu kijamwo urutonde mu byo kuyingurutsa, bifuza yuko twoguma mu kajagari.
Uwo mushikiranganje amenyesha ko icyo cegeranyo yaciyamirije afatiye ku biharuro bikigaragaramwo biboneka ko birimo amahinyu menshi.
Twasanze ari amamoto angana 18,813, amakinga ya sporo duca dusangana 13,000 711, twa dukinga dufise imoteri tumwe bita Jehokuki dusangana 5,874. Iki gisagara twese tukibamwo bajya kwa musaneri bari ngaha, abajevuze zone bari ngaha, abajevuze umutekano bari ngaha, ibi byuma biriho muri gisagara cya Bujumbura.
Urongo y'igisagara cya Bujumbura Jimmy Hatungimana aremeza ko igikorwa bakoze batagikoze neza, yagiriye akasaba imbabazi.
Igikorwa mu bisanzwe twaragikoze, ariko nagomba ndabasaba ikigongwe kuko icyo gikorwa natwe twagikoze twasanze hariho ibintu bimwe bimwe nkora mutima tutakoreye ko ibiharuro bimwe bimwe twabahaye ibyari biharuro bidakwije ibyo twategereza gukorera ko byose, ariko naho biri uko twasanze igikorwa mwadutumye koko harimo amahinyu. Urumva neza ko badushyize mu mutego, ndasabye igihongwe ku izina ry'abakoze icyo gikorwa.
Icyo gikorwa cyakozwe nabi kikaba kigiye gusubigwamwo. Abafise ibyo vyuma bidaca amafaranga vyabafasha kuyunguruza mu mirimo yabo babona ko kuri bo ari agahombo kanini.
imigabo n'imigambi mba ndiko ndarangura nja ku kazi mfata bisi mbura ntegera mbura nuko nshika ku kazi natetse hanyuma ngaca nshika narushe ku kazi simeza ngo ndagakore neza ngaca cyangwa mvuna tamwibarabara nayo zikoresha ku kazi uko nuko ruhombo mbona rutuma no kuri ibintu byo hagarara bigasaba kuja mu buryo.
Tubibutse ko kuvigenekeza rya 2021 ukwezi kwa gatatu uno mwaka atakinga ipikipiki canke tukutuku birekuriyo kinjira hagati mu gisagara cha Bujumbura. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Imbere kubandanya nano makuru mbanze ndabararikire ikiganiro muri sanga cuno munsi saa 10 mugenzi wacu Thomas Kamirindi aza kugaruka ku bibazo bitandukanye abakozi bo mu nzu bahura navyo mu buzima bwabo bwa misi yose. Ntimuze rero kugisibaza kuba ari saa 10 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Duce tubandaniriza rero mu yavugwa mu gisata c'ubudandaji aho abadandaza bo mu bihugu bihurira ku kiyaga Tanganyika mu vy'ubudandaji basaba Tanzania kuborohereza mu nama iri kwibahuriza ikigoma muri Tanzania bagiriza ico gihugu amananiza. Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru arabandanya nino nkuru.
Abagwiza tonga n'abanyamitahe baturuka mu bihugu bitano bihurira ku kiyaga cha Tanganyika ari byo Burundi, Rwanda, Republika ya Demokarasi ya Kongo, Tanzania na Zambia bose barahuriza kwico gice kirimo ubutunzi bwinshi ariko kw'amategeko agenga ibihugu ataborohereza kubuhanahana biciye ku mipaka no muri ico kiyaga. Ibyo nivyo byatumye abaserukira abandi bahurira ikigoma mu buseruko bushira uburengero bwa Tanzania mu nama rukokoma y'iminsi itatu yo kurabira hamwe icokorwa kugira ngo rudandazwa rwambukiranye imipaka rutezwe imbere. Amakuru avo muri iyo nama avuga ko igihugu cya Tanzania gitungwa gatoke ko kitorohereza abagwiza tunga bo muri ako karere. Ni mu gihe icyo gihugu gikora kwiba hari Indiana ahari kivuko cya Dar es Salaam haca ibidandazwa hafi nka byose bivuye hanze ya Afrika bigiye mu karere ka Afrika y'ubuseruko na Afrika yo hagati. Olivier Suguru aserukire ishyirahamwe ry'abafise amahinguriro mu Burundi arabigaruka ko muri iyo nama
muri rudandaza mu njabukambibe iyo dushoye ibintu by'uca Tanzania byishanga bikeyi baca badusaba yuko tubanza kurondera certifika tugiye gutora muri Dar es Salaam kubera iki banka kwemera ibupapuro tutanzwe na BBN kandi nayo nyine isanzwe ifise ububasha n'ubushobozi nk'uko iyo TBS ibisanga bikogwa mu karere kuri isoko rusange rya yase. Ikindi naco ni cerekeye ico bita certificat d'origine ni cerekana neza mu mwimbu dushaka gushora hanze ko byakorewe koko mu karere k'ibihugu bya yase Burundi burimo.
No ku ruhande rw'u Rwanda abagwiza tunga bemeza ko bahura n'ingorane bageze mu gihugu cha Tanzania. Ni mu gihe ibyo bihugu nka byose kiretse Zambia bisangiye umuryango wa Afrika y'ubuseruko ufise amategeko yo korohereza abanyamitahe. Bayingana Elade afise societe y'imodoka zunguruza abantu yitwa Matunda Express mu bice ikoreramwo na Tanzania harimo yaganiriye na bagenzi bacu bi radio y'igihugu RBA ari muri iyo nama.
Iyo bamenye ko ari umucuruzi ku ruhande rwa Tanzania bamuca amadolari ijana, aho igiye kwambutsa imodoka ugenda mu byonyine baguha iminsi irindwi yonyine, iyindi irenzeho ukajyishyurira imizani yabo nk'ikamyo ugasanga yahagurutse muri port ipimwe ibiro umuzani uri oke, ariko mu mizani yo mu mayira ukaza kugenda usanga barakurega kurenza nta wundi muzigo warengejeho. Aho twebwe nko ku ruhande rwa Tanzania imodoka y'inyarwanda itwaye abagenzi iyo yambutse kugira ngo ikomeze muri Tanzania bayica amadolari 152, aho kubona registration ya business muri Tanzania bigora cyane, bigusaba ko rimwe na rimwe ubucuruzi bwawe ubuvanga n'umutanzania ndetse ukamuha n'imigabane ntacyo aguhaye kugira ngo ubashe kubona uko ukora. Kandi ibyo ngibyo bigasanga biri bisike cyane.
Kuri iyo myidogo yose igihugu cya Tanzania kiremera ko batarira busema. Liliane Rukambuzi, umuhanuzi mukuru mu rwego rw'igihugu rwitaho ibidukikije muri Tanzania, National Environment Management Council, yaserukiye igihugu ciwe. Yavuze ko hari byinshi bigiye gusubirwamo kugira urudandazwa rwambukiranye imipaka rugende neza kandi na Tanzania kihungukire byinshi.
namna ambavyo wanaweza wakawekeza.
Twasanze akiri byinshi byo gukura mu nzira kuko amahigwe ni menshi cyane kandi abo bagwiza tunga nabo barafise gushaka no buryo kumbure kuri bamwe bamwe. Twebwe ico twitaho cyane ni kurikizwa ry'amategeko canke guhinyanyura ayabangamira abana bariya. Ariko ico twifuza nuko abazana imitaye muri Tanzania babanza gusoma bagatahura kandi bakubahiriza neza amategeko ahari yereke rudandazwa bakanibuka gukingira ibidukikije. Twibaza ko twese turi hamwe tutobura gutora umuti urama kugira ngo ubwo rudandazwa tugungukiremo twese y'aba Tanzania canke ivyo bindi bihugu dusangiye akarere k'ikiyaga cha Tanganyika
letu lakini na kwa manufaa ya mataifa hayo ambayo yanakuja kuwekeza
kugira abagwiza tunga bo mu karere bateri imbere umujyango wa Afrika y'ubuseruko bine muri ivyo bihugu bitano bihuriramwo ubahanura gukorera hamwe no gushira imitaye mu gihugu boroherezwamwo mu kurindira ko ibihugu byose byubahiriza amategeko y'isoko rusangi hamwe no gukuraho amakori n'amategeko ku mipaka. Pierre Claver ni inkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika.
Juge America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu gihugu cyo Burundi amashiramwe mu gisata c'ubutungane bunywanisha arashimira president w'ico gihugu ko yanse ko leta yemeza ko ubwicanyi bwakozwe mu 1972 bwitwa ihonyabwoko ryakorewe abahutu imbere y'uko umurwi CVR uheza gutohoza kundi bwicanyi bwahitanye abarundi mu bindi biringo. Ibindi kuri no nkuru numenyesha makuru y'Juge America i Nairobi muri Kenya Elo Julikaneza.
Bere ntiraheza amatohoza ntiraheza kumenya ukuri none tuzoza turafata kamanyuma muguno munsi muvuze rero ngo uko bazoza baravuga ka camugakorerako muzoca musanga bica bizana ningorane mbere.
Aya majambo yatangaje benshi nyuma y'ikiganiro President Evariste Ndayishimiye yagiranye n'amyesha makuru bwa mbere nyuma hafi y'imyaka ibiri atanguye amabanga yo kurongora Burundi. Icyabitumye nuko kuvuga ihe cyose yamaze n'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD kugeza yicaye ku ntebe y'umukuru w'igihugu n'ubu ari mu babonetse ku rubuga mu rwisave uja gucukura ibinogo rusangi byahambwemwo abantu bishwe mu rwimo rw'ikumbi 1972 rwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi akanabushimira kuko rikorwa ciza. President Ndayishimiye ku munsi wa kabiri akiriye mu ntangamara ara imbere yo kwakira ibibazo by'amenyesha makuru yagarutse ku vyerekeye imirwi ibiri teganywa n'amasezerano ya Arusha y'umwaka w'2000. Ayo masezerano niyo yatumye intambara zamaze imyaka irenga 10 hagati y'igisirikare cya kera kizwi nka FAB cyakiganjemo abatutsi n'imirwi y'inyeshamba y'abahutu yari mu CNDD-FDD wahavuye uhinduka umugambo uri ku butegetsi kuva mu 2005 kugeza ubu zihagarara. Hata umenyesha makuru yamubajije yavuze icyatumye hafatwa ingingo yo kutongera ikiringo mu rwi CNTB wahora ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'andi matungo zerewe mu kwezi guheze. President Ndayishimiye yagirizwa mu rwi ko arusigaye ujyanisha abarunda ko kubunga yemeza ko wakira matati yobwirijwe kuja muri za sentare ukayitirira kandi ukaba warusigaye utagishira imbere umwumvikano w'abantu niko gukomeza aganira ku bijanye no mu server ujeje kunywanisha abarundi yasiguye ikintu atamutegetse n'umwe yari bwavuge ariko abantu bose bahora banuganuga. Icyatumye leta itemeza ku mugaragaro kwa 2009 ukwezi guheze hibukwa imyaka 50 bukozwe ko bwicanyi bwakorewe abahutu mu 1972 ariho nyabwoko kandi ivyaye bitekanijwe inyuma yaho mu kwa 12 umwaka uheze inama nshinga mateka yemereje ku rwimo rwa 1972 rwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi ariho nyabwoko icemezo yafashe mu rwi sever umaze kwerekana amatohoza wakoze n'uburyo ubwo bwicanyi bwakozwe. President Ndayishimiye yasiguye imvo zatumye leta ibangira
hari abacabaza bati none ko sever yamaze kuvuga ngo 72 ngo niho nyabwoko ryagiriwe abahutu ko leta tacivuga ngo leta avuga n'ingoga uraraba none igihugu cungu kiki none tuzoza turafata kamanyuma uburongozi cyo bago ko muzaha kamanyu reka tu ya barafise igikorwa batumwe n'itegeko ico gihurongozi bw'igihugu buzoheza rero gakiri ico cegeranyo buke bwiga ingene bugikoze muguno munsi muvuze rero ngo uko bazoza baravuga ka camugakorerako tuzoruhukira hehe muzoca musanga bica bizana ningorane mbere
ijyaya tuna kizganda w'abarundi ijyaguye neza te hanse mushano umunyamabanga mukuru w'ishyira hamwe ya Jenoside Cyirimoso yahani inyungu z'inkeho z'abatutsi rikagwanya n'ivyumviro vya Jenoside ku isi
kuva ku mwami umwami yatwara neza agatwarira bose yakebuye bakwiye kuvyitondera mugabo kugira bigende neza na leta yo kwikora kuri oni oni bayitinyira iki
kana Gervain ibigira amwe mu bagize ya mashyirahamwe yigenga kore hanze y'igihugu bakaba n'umuceka cumu wo mubwicanyi bw'93 bwakurikiye yicwa rya president amerika Nkurunziza umuhutu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu urupfu rwiwe rwakurikirwa n'iganda rwa ry'abatutsi arashima ijambo rya president ndayishimiye avuga ko ritanga umwizero mwinshi ku bwiyunge bw'abarundi
ko umukuru w'igihugu yaraye abonye yuko harimo ibitagenda harakenewe ko haba kumvikana kwinyanyura cyane cyane iteko rihari uyu munsi bagacashirwa mu mugwi abashinga ntahe n'abafasoni bantamakemwa amajambo rero yaraye ashikirijwe umukuru w'igihugu ashobora gufasha umwanisha uha umwizero abarundi
mu rwego rw'ubutohoza ku mabi yakozwe mu Burundi kuva mu 1885 kugeza mu 2008 aho umurwi wa nyuma wagwanira mu ishyamba washira hasi birwanisho yamara kugera ubu maze gukora kubwicanyi bwakorewe abahutu mu 1972 umukuru w'igihugu yabajije abawugize impamvu
mbere n'icyo kibazo cya mbere nababajije banza musigura igitumwa mwaravye uwo mwaka mwawutoye mukurikije iki ko abandi bavuga ngo ni intention sibe ngo mwashaka bo muba muragira nabi batoye urabona ugiye kurondera ibiri nyuma yirindwe na kabiri ivyabona vyaragiye
yamara mushano wasanga ahubwo niba severe yanka kwa masura biciwe nababonye vyabaye badapfa batavuze ivyo biboneye yari kwiye gutangurira ku vyabaye imbere y'igihumbi 1972
ivyabona biriho abacitse kwicumu bariho ababuza babo bariho ntibabirondeye baramubeshe 1965 abishe abatutsi bo mu bukeye na busangana bariho ababibonye ari gutanguranwa no gupfa none usanga hapfushaje uwo 1965 rero atamwihutiye kumubaza ari gukuraba iby'imyaka niwe ari muto ku 1972 oya bijya babikoranye ibishobisho
n'inyuma yo gutangaza ko ubwicanyi bwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi 72 ariho nyabwoko inama nshinga amateka ikabishyira ku mukono haraheze hafi amezi 6 umurwi Severe nta bundi bwicanyi uribanda ko matohoza uko n'ubu uracacukura gusa ibinogo rusange ivyavubwemo abahutu icyo gihe ukanabaza afite icyo babuzi ko Roger uri kaneza ijwi rya Amerika.
Akino ga duce dusozerera amakuru n'ibiganiro twatafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe ivyongere bashikire kuri mikoroma ikumenaje we Diane ni nahazwe ku izina rya bagenzi banje ndabike banuye ndayifuriza kubandanya mu ruranirwa mu byo murimo byose naho utaha
It's a MP record Dr. Mash Production Holy Seven Your Smile Jana upendo Dusangiri jambo ya huche benshi Muri sanga ya kose vienshi Agasaro kaburaga Kaboneke benshi Aha, kaboneke ye benshi Ejo hiza na yo ya kose vienshi Dususuru kena muzika ya kose vienshi Americana iwayo munara ejo hiza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Americana iwayo munara